VOA. Iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turigenekerezo rya 2018 ukwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya
iyo twagenda tutumwe gatatu gose kye turavise umwami yabangwe Goligota yashoye kugaburira amose mu bugaro akoresheje mana umutsi mutava mwisi nje gitumana no dutunga gatoke no utatumenye yaratwihenze ko gose ahabwe imana imubabare cha ari mu Burundi canka ari kure
Ni apotre Vital Nzubahimana arongoye ishengero Israel Church yamirira kure ibirego vyuko amafaranga yitwa ikigira 10 atangwa amashengero atandukanye akoreshwa ku nyungu z'abarongoye amashengero handi hato turabigaruka ko mu kiganiro cahariwe abanyedini twatumiye kandi nabo muri Ecclesia Catholica mugume ku radio yanyu Ariki mbere kiganiro c'abanyedini no gukubitira mu ikambi mbanze ndabwire muri make kwishamwe mpuzamakunguri haranira gateka kazi na muntu FIDH ritangaza ko rifise amakenga kwa shobora kubwicanya ikivunga muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu gihe hasigaye amezi 9 ngo hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu kirangwamo indiane za politike ivyo iryo shahamwe ryabishikirije kuri no wa mbere mu gihe hari hasigaye iminsi 3-2 gusa ngo inama ya ONU ijeje umutekano ikorane kugira ngo yongere ikindi kiringo inteko zayo za MONUSCO ziri muri Congo kugarukana amahoro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 999 MONUSCO yarungitse abasirikare bashika ku 119 abapolisi hamwe n'indorerezi za gisirikare mu buraruko no kumugwa mukuru wa Kinshasa Paul Nsapu icegera c'umunyamabanga mukuru wa FIDH yashikirije ko amashira hamwe aharanira gateka kazi na muntu muri Congo yasavye ko uretse kongera ikiringo MONUSCO hakwiye gufatwa ibindi bihano kubabangamiye amahoro birenze kuvyo uburayi na Amerika vyafashe mu mpera z'umwaka wa 2016 Abagwanyi barenga 30 mu gwi Al-Shabab wo muri Somalia barishwe ivyo vyabaye gihe inteko z'umuryango w'ibihugu vya Afrika n'inteko za leta ya Somalia zagira ibitero ku makambi abiri yo mu gwi mu ntara ya Juba iri mu manuko bw'igihugu abategetsi ba leta ya Somalia n'abategetsi b'igihugu ca Kenya babitangaje bavuga kandi kwibirwanisho vy'umugwi Al-Shabab navyo nyene vyasambuwe mu bitero vyabaye giturumbuka Ivyo bitero vyatanguye ku munsi wa gatandatu bibandanya gushika ku munsi w'Imana hafi ya hitwa Badad abategetsi ba Somalia bakavuga ko bisha abagwanyi b'umurwi Al-Shabab 33 basambura imodoka ziriko ibikoho birasa indege Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya mu ndwi heze yatangaje ko inteko ziwe zova muri Somalia igihitera bwo barizoba ryazimanganijwe Indi nkuri ivugwa muri make hirya nino muririmvi rurangiranwa muri Turukiya Attila Tase hamwe n'abandi bantu 28 bagwiriyemo abamenyesha makuru bararengutse imbere ya Sentare Istanbul kuri no wa mbere bagirizwa ivyaha vy'iterabwoba kuko ngo baba bafitaniye imigenderanire n'umunyedini w'umunyeturukiya aba muri Leta Zunze z'Amerika yamye yagirizwa kuba ku mutwe wabashatse gutembagaza ubutegetsi muri Turukiya mu mwaka uheze bashobora kuzopfungwa imyaka ishika ku 10 mu gihe bo kwagirwa ko bakoranye n'umugwi ukora iterabwoba witwaje ibigwanisho ugo rubanza ruje rukurikira uruhigi kubagirizwa kugira uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi ruhitiye aho ibinyamakuru birenga ijana vyugwawe n'abantu barenga 441 bamaze gutabwa mu mvuto kuva mu kwezi kw'indwi kumwaka uhera Jugi Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 bashobora kandi kumviganiyo vyacu muce kuri rugago kuri internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com naho kuri rugago rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe mukanya nica kiganiro c'abanyedini nabemereye ariko imbere yaho ndababwire ko abageze mu zabukuru mu ikambi yinduta mu gihugu ca Tanzania batorohewe mu buzima bwabo ukuronka inkwi amazi no gutegura udufungurwa birabarusha abatama baganiriye n'iju rya Amerika basaba cane cane akarengeti ko kwikingira imbeho inkuru yateguwe n'umumenyesha makuru wacu Leonce Niyongabo mu gihugu ca Tanzania
Abenshi muri abo bageze mu zabukuru usanga aho mu kambi y'induta atani gisanira bafise bahunze ari umwe umwe ingorane rero ziraheza zikaba abantu murengera ni nko kuronka udufungurwa
turakomeye buhoro buhoro mugayinza igomba kudukura tubayeho nabi na nabi ubagize n'ikirikora utyo twajya batugabanyike ubwo batama tusigaye tunywa amazi bukarinda buke bukiri
umunsi ujya kangaha
nta na rimwe niriga ubusa
iyo ubironse uvuga mutama ubiteka gute
ndose nshumba gasaba saba kamwe nkako nkarari
reka niyo babironse ukubiteka kibi kibazo inkwi zirabaruhisha
umva batama kazi tugenda gusenya ntama rero tukagira ingorane yo mu ishamba kubera tudafise n'amagara yo kwiruka rero nzongora nyende ufise
niyo murose udufungurwa tankwi muraheza mukadutegura gute
hakuntu dutegura nyene kubera atankwi dufise zungira ngo duteke nya dufungurwa biduhaye turashobora nyene yuko tubisonza na kandi wiringaho ratawuntu dufise tworonko duko
imfungurwa basanzwe baronka bageze mu zabukuru muri iyo kambi y'induta bamwe muri bo bavuga ko zitabagwa neza kuko bama ku mfungurwa imwe
ntizitumerera neza nk'ubu kuva umuntu ayinjiriye inkambi aheruka kurya agaceri akiri Burundi gushika n'ubu ntitumenya agaceri ku munwa ntitumenya agasamake ntitumenya utundi tuboga twose tubereye nk'ubu rero bari bakwiye kuduhindurira bakabura bakaduha n'agafuma kabereye nk'akagorigori kajya kagasembe kabereye ko dufashe aka kwatwongerereza turaso
hejuru y'ibyo bijanye n'ibifungurwa bamwe muri abo batama bavuga ko babuza gahuzu
bizaduheranye turagutwara hepfo y'akarengeti n'uburyamo si bwiza turakeneye yuko budufasha agasabune akagahuzu tukageza tukajyama heza ntayandi makuru dusabye bakatukongera n'ubwo buhema tukoya kunyagirwa
naho benshi bahunze atamujyango bahunganye utwana twababanye turabitaho
ubu tugeze mu zabukuru kakurengutse ko karaheza kakukuvomera utuzi kakagusenyera udukwiye ugaheza ugacana niyo nyina wiwe yadushenya araheza akagenda akayomboka kakakuzanira agasate kamwe ukagashyira mu ziko ukenya utuzi uramubwira ati simba na kadumu umwana uzanira utuzi akagenda kakiruka nkako kuzanira
ariko nabo nyene ntibaburi icyo bamarira ababanye
umwana w'umubanyi ariko ararira urahava ukamwinginga ukamuhendahenda kugira ngo arabe ko nyina yoba arakora utwo akora uraheza rero ukamufata ukamushyira ku rutugu ukajya ngaho ukavuga ati horahora mwananjye horahora nkwinginge abana baringingwa horahora nkwinginge nkwinginga babondo umuhendahenze rero akumvise agaheza agahora
nayo iyo ubuhungiro bubaremereye barikora mu gahogo bakambaza imana
haza ukaririmba ati mana yanjye ndi mu isi y'umuruho Mana yanje ndi mwisi y'umuru ndiko njabuka ngonekera herahawe ndiko njabuka ngonekera herahawe ndakwiyeretse ungire umwana wawe ndakwiyeretse ungire umwana wawe ndakwiyeretse ungire umwana wawe ndakwiyeretse ungire umwana wawe Abanyabyaha nibaye babibona Abanyabyaha nibaye babibona Ariko abandi bakaja babibona Abandi nabo bakaja babibona Mana yanje ndi mwisi y'umuruho Mana yanje ndi mwisi y'umuruho Ndiko njabuka ngonekera herahawe Ndikonjabuka ngonekera herahawe
murakoze cyane uto turirimbo rero turakuremesha iri kura turirimbo
randemesha gukomba ngowe nkaba nshiramo namaganya timbe ndaruhurira umutima
aho mu buhungiro witwa mutama ofise guhera ku myaka 50 kuduga mu kambi y'induta rero abageze mu zabukuru bose hamwe bangana n'ibihumbi 600,671 Ishirahamwe Helpage International niryo ribitaho mu buzima bwabo bwa misi yose redeso naryo ishirahamwe risanzwe ryitaho ibidukikije rirabafasha mu kubaho dukwi buri kwezi redeso ihabo batama inkwi zingana ibiro 15 Leonce niyo ngabo induta muri Tanzania kubwiju rya Amerika
Ijuri Amerika unaho ni wa mwanya wahariwe abanyedini bamwe rero mu bantu bagana amasengero mu Burundi basabwa amafaranga harimo ayikigira 10 bamwe makirisu baba mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi baridoga kwa ayo mafaranga akoreshwa rimwe na rimwe kunyunguza barongoye amashengero ariko abarongoye amashengero bakavyamira kure ni mu gihe hari na bamwe mu banyagihugu bemeza ko mu barongoye amasengesho harimo aba basaba ayo mafaranga ku nguvu duhi mikro mugenzi wacu Diane Ndonse muri studio Bujumbura atangure atwakirira abatumire. Murakoze Diane ni nazoye gusaba kuduha mikro hani Bujumbura ntangwe kuramutsa abaduteza amatwi ndabibutsa ko bari ko bumviriza ijwi rya Amerika. Reka ntangure nakira abatumire b'uyu munsi Patiri Fupi Felix arongoye Paroisse Cathédrale Regina Mundi yo muri Ecclesia Catholica Patiri Fupi Felix ndabaramukije.
Amahoro.
Undi mutumire ni Apotre Vital Nzobahimana arongoye isengero Israel Church riri muri quartier Jabe mu gisagara cha Bujumbura namwebwe Apotre Vital Nzobahimana ndabaramukije kandi ndabahikaze mu kiganiro cy'uyu munsi
murakoze cyane
uyu munsi turavuga kukigira 10 amafaranga atangwa mu masengero mutangure mudusigurira ikigira 10 ni iki
murakoze ngira ngo ku bantu bumva ibiharuro bavuze ikigira 10 barumva ko ari gice gito yinovuga nti tuvuze iki 10 no kuvuga ufashe nk'ibiharuro 10 ukabigabura incuro 10 nyene no kuvuga iryo rimwe ufise imicungwe 10 no kuvuga mu micungwe 10 hari umucungwe umwe tuvuze ikigira 10 rero mu mashengero no kuvuga yuko ico cy'icumi ari shikanwa ryahebewe umukama ni shikanwa y'Imana ivyo tubisanga mu ijambo y'Imana kandi ni kuva mu ntango cyane kuva mbere kuri Abraham acitwa Abraham
mu isezerano rya kera
turabona ingene yavuye ku rugamba yashitse atanga icicumi agiha umusaserdoti Melkisedeki turabona Yakobo mu gihe ariko arahunga mwene wabo Ezau ariko arasenga yambaza Imana kugira ngo imufashe imutabare niwe yaciye afata icemezo abwira Imana yuko Imana ni yamukiza azoca yamatanga icicumi cy'ibyo atunze no kuvuga ico cicumi nishikanwa yiyemeje wenyene atanu bimuhatiye ko kuzohereza Imana kandi mu gushikana iryo shikanwa y'icicumi umukristo abariko yerekana mu by'ukuri yuko byose ari by'Imana umuntu ashikana icicumi rero abashaka gukenguruka
muravuze yuko ari shikanwa ry'amafaranga umuntu akora bivuye muri we mbega ko abanyagihugu bamwe bamaze kuganira n'ijwi rya Amerika hari abidoga bavuga yuko hari abarongo ya masengero babahamagara ku matelefone babishuza yuko baheranye ico kigira 10 ubwo muri ico gihe abari kagitanga bivuye muri we pastor nako apotre tubajambo
aya namahoro iri jambo ikigira 10 nkuko nyakuba padiri Felix yabiseguye ijambo rigira ibwina cyane gose kure urava ingene ijambo ry'Imana ribivuga mu gitabo cya Maraki cyo cya gatatu ohereye haya hafi cyane ku murongo w'indwi gushaka mu 15 washaho kugira ngo abisoma bari hafi cyane bari kure babikurikirane urabona ko mu yandi majambo padiri avuze ngo kiva mu muntu no kuvuga ngo ni ikintu bawemeranya n'Imana ko icyo gikoze umutima wawe wemanya n'umutima w'Imana
apana ko yemeranya na nurongo isengero
pastor ni yageze ko se cisengero nkuko bisanzwe gitangwa mu isengero mugabo ni cyagezwe c'Imana iyo uvuze ngo abakristo baridoga biga cyarige mpamvuga ngo ivuma navuze ngo umukristo aridoga je numva ntanga hamwe bombira ngo padiri yidoza ariko aratangira ikimaze Imana je numufata nka padiri wagute hamwe bova ngo apotre yidoza ariko ashika ikimaze Imana noce mvuga ku mapotre ameze gute
mugabo urumva mwebwe muvuga muti nibisanzwe ko abarongo ya masengero bashaka kubahamagara ati nimuzane ico kigira 10 mu isengero
bien sûr ne sabungire bishengero so barongo kwa namwe mu w'Imana ama bakarongora intama mu cyubahiro c'Imana
Ariko mwebwe ntabwo mwumva yuko umengo gapatiri ngarukanye kibazo namwe kuri mwebwe nta mwumva yuko iyo umukirisu abwiwe ngo zana hariyo byo uheranye ngaha mu isengero kandi kubw'ibyo umengo barafatirwa nibihano mu gihe batashikanye icyo kigira 10 nta mwumva yuko umengo rishobora kuba ritegeko rishobora kuza riremera abakirisu nkandi mategeko yose yo mu gihugu kandi umengo ni ibintu nkuko mwabivuze bitegeza gukorwa bivuye mu mutima wiwe
nuko tutaronsaganye ko gusigura byose kuko burya byagiye birakura biraduvuga ugiye nko mu gitabo cyo guharura cyangwa igitabo cy'abenerevi usanga ico cy'icumi kimeze nk'itegeko uravye mu bwuzure bwa kera mu bwuzure bwa mbere kuko hari amategeko yasaba umuyahudi wese yuko abwirizwa gushikana icy'icumi kuko ni cy'umukama kuko hari higituma babwiza kugishikana kuko baravuga bati mbega ko ijya miryango 12 y'Isirayeli imiryango 11 baronse ubutaka hariho umuryango w'abasaserdoti atabutaka bari bafise nukuvuga babwiza kubeshwaho na altari ingene babaho rero bari bafise ivyo baronka bandikiwe ku mashikanwa yaherejwe kuri altari cyane cyane amashikanwa yo gukenguruka ariko hakaba rero n'ishikanwa y'icy'icumi y'abantu bimbuye mbere hariho n'umunsi mukuru warutegekanijwe werekeye ivyimburwa aribo ubuye bujya umunsi mukuru wa Pentekoti mu bwuzure bwa kera wari umunsi mukuru w'ivyimburwa abantu rero bimbuye ivyimburwa vya mbere na mbere biheberezwa umukama kandi birafise ico vyagenewe Paulo Mweranda arabigaruka kuko bujya uravye mu bwuzure bushasha mu
ntabaciriye mu mbega kugira umukirisa atanga bivuye ku mutima nuko kumuhamagara ku telefone bica he kugira ngo ashobe kubitanga bivuye ku mutima
mu byukuri kugira ngo umuntu atange ico cicumi bivuye ku mutima nka twebwe nda tubigenza umukirisu amaze gusigurirwa niwe nyene avuga ati jewe ndemereye icicumi umukama kuko acemerera Imana muri Ekleziya Katolika hariho ubundi buryo bwo gutanga amashikanwa
mubikora gute nyene mwebwe ko mwaserukiye isengero rya Ekleziya Katolika
twebwe ico umukristo abwirijwe gutanga citegeko kizwi dukunda kwita imperezwa nico twa kwita mu gifaransa ni denier de culte nukuvuga gusaba umushahara w'umunsi umwe idenariyo rimwe ku mwaka nijyo muri Ekleziya batanga nico ndabikubwira n'abandi kuko bose baragize abakristo ba Katolika umukirisu w'umwirimizi atanga igihumbi kimwe ku mwaka wose umukirisu umukozi wa leta akorera amahera cyangwa umuntu afise ubundi buryo budasanzwe atanga ibihumbi bitatu ku mwaka wose
n'ico ni icy'icumi
ico si icy'icumi ako niko ni sedenie no kuvuga ni nk'idenariyo no kuvuga umushahara w'umunsi urumva yuko ayo mahera n'ubu ari munsi y'umushahara w'umunsi ku mukozi asanzwe
nta yandi mubasaba kandi
nta yandi tubasaba amahera umuntu ashobora gutanga ni kujya ugiye mu misa hanyuma ugahereza ishikanwa ryawe y'uwo munsi ayo urava ku mutima wawe ariko hariho n'abakristo b'abakatolika bamaze gutegera bamaze kunyugwa n'ijambo ry'Imana bakumva ko bakeneye kugira ubukengurutsi busumbirije bariho batanga icy'icumi ariko nta wucishuza wakirira uwuzanye
Reka duhe ijambo apotre nawe apotre mutubwire namwe mubikora gute namwe ico cicumi gitangwa gute gitangwa nkuko ko muri Ekleziya Katolika tuvyumvise
iyo umuntu amaze kumenya ko kigira 10 byukuri atari ko ari rya leta ariko ari NGM mushahara yiwe canke yubundi muhezagiro Imana yamuhaye ahubwo imva ati mbega bo bagitanga byukuri mu nyungu izihe
nivyo turashikaga
kibamarira iki kugira ngo bagitange kutumwe tuvuga ngo baracidogera kwidoga ko kurumba bari abidoga ni benshi mbere wanashaka gusanga ajya cyangwa telefone abidoga kunozeye ku matelefone mpuza makungu ugasanga sinabakristo kuko abumva abavuga Yezu bavuga Yesu hose sabakristo hari abandi amarayika b'umwiza bajeje guhubya ishengero baciye ku masite ya internet wanashaka nagira nkuvugire nti hari ikintu gikomeye nasanze mu kigira 10
ni kuvuga mutabo bantu rero ni kutamenya ijambo ry'Imana
no kutamenya kwinshi cyane baravuga mugabo nti babaza kuvuga no gutahura ico kuravuga n'ibintu bibiri bidasa
ariko bigaruka kuri mwebwe mu kubatahuza kugira ngo bireke kubavuna nk'itegeko
ahubwo twagiye bica bituvuna kukubera ko giye kamvuge ko abanse umusaraba wa Kristo ariwo bashobora guhinyika icagizo cha Kristo n'igikorwa c'ivyariho vya Kristo uze mugiye gitabo cha Maraki nko twabivuze ari agice cha gato murongo uhereko mu mundo ushako 15 uhoravuga ngo ni mu bingerageresha niyo kintu cyonye ni Imana yemera ko kigerageza donc utanga direct mu maboko y'Imana Imana ikacakira nk'ikori ryayo bwite kandi kavuga ngo n'urufunguruzo ruzanira umugisha uwo muntu agitanze kandi utagitanze Imana iramuvuma si padre amuvuma sina pastor amuvuma Imana imuvuma twa hawe rero kurongora abantu kugira ngo bahunge umuvumo w'Imana donc buzure ni Imana
iwanyu mu ntara
Tuya mwagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
none icyo kigira 10 ayi mafaranga acakora gute mwebwe muyakoresha gute mu isengero mbega abakirisu baramenye batanze barabwirwa ingene akora mu isengero nigiki agaruka nabo akabafasha
mu bisanzwe abakristo ndabivuga nka jewe nyana ariko abakristo bashobora kuba babyumva ukundi nego ndakubwira ko munyuma cavuye gihinduka ikirwanishwa cyo kurwanya umubiri wa Kristo no kurwanya ishengero mbere no kurwanya abakozi b'Imana kugira ngo batudenigre badufate nk'ibintu by'ubusa no kuvuga rero ngo munyuma hari habahavuye bagifatira ko bakagenda no mu mashengero azi kw'inzankano zitabuze bakagenda baravuga ati urabonera mwebwe mutanga ibigira 10 byinshi afatiye kumbure nk'abafunctionnaire baba hari nk'akarura nko muri katedrale no hasengera abashikiranganje meme n'abakuru b'ibihugu cyafatiye finaruma woza ricizi mwemo akazibuza gukorera Imana urya patriote bagasonza canke pastori te bagasonza akabita
mwashaka mwebwe aba pastori ni mu mutungo gatoki cyane
iyo twagiye neza tumwe gatoki gose kwe turavise umwami yabangwe Goligota yashobye kugaburira Mose mu bugaro gakoresheje Imana umutsi mutava mwisi nico gituma no dutunga gatoki no butatumenye yaratwihenze ko gose ahubwo Imana imubabare cyane ukora ibyo byo byose ari mu Burundi canke ari kure Imana mabareka bisa
mugabo namwe ntimwemera ko hariho abarongo ya masengero abapastori bakikigira 10 kubwe inyungu za
bibiri bivuga neza uhereye no kugitabo cha Yobu gice cha mbere yavuga ngo aha abantu b'Imana bakoraniye na Satani nawe nyene akoranira hamwe nabo kuba rero hashobora kubona ega he no ushobora kwambara iyo niyo ne pastori ya patiri mugabo atabwi ni kanza kayirondera kandi atari patiri
ndagarutse kuri ico kibazo narimbajije nticishuwe amafaranga iki 10 gikoreshwa gute kigaruka gute kikagira inyungu ugitanze apotre yavuze yuko umugisha umugarukako mbega umugarukako gute kandi amafaranga yavuye kuriwe murafise ngene muyamusubizako
ivyo vyo mugisha vyo muhezagiro biri mu ijambo ry'Imana iyo gitanzwe rero gikora ibintu bitatu kandi ivyo umuntu asubiye akaja kwimba mu ijambo ry'Imana arabitora ingene vyagiye biraza ica mbere ico cicumi gikora nuko nico kivamwo uburyo bukoreshwa kugira ngo ubutumwa bushobore gukogwa kuko murabona mu butumwa hakenewe ibintu byinshi harakeneye kuba kwa masengero harakeneye kugura intebe harakeneye amamikoro yo kuvugiramwo harakeneye uburyo bwo kwiyunguruza harakeneye ibikoresho vyose vy'abantu bakora ico gikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza no kuvuga bisaba uburyo abamisionari bakenera uburyo bwo kugenda hakaba igikorwa cya kabiri ni gikorwa cyo gufasha aboro kuko icicumi cyaragene waboro kuko mu mujya mu Imana kirazira gufungura hariho umunyamahanga tafunguye atariye
umunyamahanga
wapemwe kavantara kavantara ingenzi canke undi muntu ari mu bukene mufakazi impfuvyi abo nibo tuvuga bakeneye gufashwa murabo bakeneye gufashwa musomye mu gitabo cy'Abene Levi nabajya bakora ubutumwa barimwe mu babwirizwa gufashwa kugira bafungure kuko atatongo baronse atamurima bafise barima igice cya gatatu rero nico gutunga abo bakora ico gikorwa cy'Imana bakeneye gufungura kwambara bakeneye kuvugwa iyo bagwaye kuko nkaje nk'akaruro nta mushahara mfise abandi mashengero afise ngene babiringanije nta mishahara tuba dufise no kuvuga igitunga nk'umusaserdoti gitunga urya muntu wese yihebeye ubutumwa kibwiza kugiraho kiva no kuvuga ni bice bitatu ivyo rero mu ishengero ryose niho babwiza kuringaniza ica gatatu kijangaha ica gatatu kikaja mu boro ica gatatu kikaja mu byo gutunga mugabo naho nyene birafise ingene bica biringanizwa kuko si kuvuga yuko ayo mahera caja mu mfuko mu bisanzwe y'umuntu hariho numva turi ndakivuge mu gifaransa turi institution ifise ingene itunganijwe si kuvuga ko umuntu umwe acavuga ngo yegeranye rero ngo ashire kuri konti yiwe ayo mafaranga je nta nayo mbona mugabo ndazi ko ndafise ingene ntunzwe n'ingene mfashwa nta amahera tanayo nabonye
ikibazo kiri ingene bayasabwa mwebwe abarongo ya masengero ingene muyabasaba kuko nimba mushobora kuyasaba umuntu ku nguvu mukamwishuza kuko hari abavuga yuko badashobora guhezagiza abana cyangwa badashobora kuronka imihezagiro y'ubugeni bwabo kubera yuko ayo mafaranga atashobora kuboneka muzi yuko bashobora kuba bafite n'amadeni ahandi numva namwe mukabamo mu bafite amadeni ibyo bintu mwebwe nta kibazo mubibonamo uburyo amafaranga asabwa n'abarongo ya masengero
icuvuga n'icukuri
pastor reka de hatu ijambo apotre nawe apotre kandi bagenzi banyu baba pastori napfutse ko batungwa gatoki cyane kuri ivyo ahanini ko hari amasengero menshi y'abaporoti asaba amafaranga muri ubwo buryo abakirisi batabikenguruka mwebwe muvuga kwiki
jo navuze yuko mu bisanzwe nta mwongo uri sato ibidahizwe ariko kandi sinova ngo abapastori no batunga gatoki cyangwa abapotre no batunga gatoki kuko buryo mwongere wese ajeje kuragira intama agomba kuyigarura nimba yarazi kujyo sezerano mu Kristo asanzwe arifitaniye n'ima yarasanzwe arikora supose ko yarasanzwe ari mu Burundi hanyuma Imana ikamwugurira umwango akajiburaya buryo bari kora musengera bamusezera ari amajambo bamutekerera cyagihe rero birashobora ko pastora ashobora kumutelefona bundi bujya Imana ni mwemu n'abakozi b'Imana ega n'abanyemwemu kuko tuba twahawe ubasha bwose mu ijuru no mu isi cyo tuboshe mu ijuru no mu isi kirabohwa kajo tubohoye mu ijuru no mu isi kibakibohoho canke mu isi no mu ijuru kibakibohoho akumva yo hamagara wa mukeso ngo mubaze aho buzima bw'imwemu canke bwa gakiza buteye kwa kibana n'Imana nkuko yabisezeranye hamakana mwibutsa ati kumbure mbega urakibwa gushikanira Imana ikigira 10 ashobora kutagitanga kwa padiri canke kwa apotre mbega kamati mbega ose wararonze ishengero ahuri mu bisanzwe ibayifuza iki ko yoguma yuzuye n'Imana nkuko byatanguye
mwebwe nk'abarongo ya masengero iki kibazo kijanye n'amafaranga ntacu mubona
padiri yifuza Felix ego n'amafaranga ico kijanye n'ubuzima bw'umuntu kuko ubuye uburyo bwo gukora kwiyisi amahera arakenewe kuko ntushobora kuja gusuma udafise amahera ntushobora kugira urugendo udafise amahera ni kibazo kihari hanyuma tukaba mu gihugu ubuye hariho ubukene budasanzwe ubona ko abantu bafise ibibazo byo kubaho iyo umuntu afise ikibazo cyo kubaho rero nokuva ko hari ubukene bw'amafaranga canka yafise naye afise ugasanga nta bubasha afise bwo kuronka ico yifuza cyo twita pouvoir d'achat kuko usanga amafaranga yataye agaciro ibintu ku isoko atabihari ivyo rero bica bigaruka no kuri ya mashikanwa no kuri ya mperezwa mugabe umuntu mu gutanga atanga mu vyafise
yego nabajije ikibazo ko coba kiri mu buryo abakirisu basabwa amafaranga mwebwe ntacu mubona
nibaza siko no vita ivyo no guhuba iyo umuntu ajejwe iparuwase canke ishengero asigaye afata telefone ngo mbega ko taraza na yamahera ngo mbega ni iki ariko ntikimubuza kwibutsa kuko igihambaye nibwo nibaza ko ari bwo buryo bwiza kwibutsa abantu akamaro ko gushikanira Imana kuko birafise ingaruka nziza birafise umuhezagiro mugabo kumuhata ngo ubwirizwa aca bitangana umutima mubi canke ukamutegera ko aza kugira mariage canke agiye gusaba isakramento uci umutegera ngaha ati ubwiza kuzana ya mafaranga arabigira kugira ngo agire ya mariage mugaza kubigira n'umutima mubi
ariko niko
hari ikibazo kigoye nibaza co kubandanya umuntu akebura kugira ngo ivyo bintu ntibize birakura ntibize birabandanya kuko buravye muri Afrika amashengera hari ni menshi cyane hariho amwamwe usanga hadutse ibibazo vyingene batunganya amafaranga y'isengero birashika numwe mu bakozi b'Imana urongoye hari ugasanga hari ubona bo mu isengero bakuyemwo kuko babonye yukumenga ntari ko aravyifatamwo neza
umupastori we yarayenza akarimba akabishiramwe nguvu akabishiramwe itegeko yari bagice yahamagariwe twahamagariwe gusunika abanyantege nke nuko batahuza cyo tumariho kwigisha mu rushengero gushikaza utahura ukuri uko naho kwamuhindukiza kumugira widegenze agasigara atangisha ikanwa cyane kimaze cyane cyose cyo mu ishengero anezera umutima bikunze
mu kurangiza kino kiganiro twibutse abari ko baratwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko tuvuga kubijanye n'ikigira 10 amafaranga atangwa mu masengero reka dushimire abatumire bacu bitavye kino kiganiro Patiri Fupi Felix murongoye Paroisse Cathédrale Regina Mundi yo muri Ecclesia Catholica turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
murakoze namwe kumwe dutumiye
ego dushimiye kandi na Apotre Vital Nzubahimana arongoye isengero Israel Church riri muri quartier Jabe mu gisagara ca Bujumbura namwe bwe turabakengurukiye ko mwitavye buno butumire
murakoze cyane kandi turabashimiye
Diane Ndonse yari karagirisha kino kiganiro ndakengurukiye mwebwe mwese mwari ko muratwumviriza
urakoze Diane ndonse na wewe reka dushimire n'abariko baratwumviriza natwebwe duce dusozera na kino kiganiro ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri sanga uno musi mgenzi wacu ejo ni mukankusa za kugaruka ku byo burambuye kuvyerekeye ikirimice kinyarwanda egece saha 12 turaza kwashikiza makuru avugwa mu Burundi egece saha 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika aho muraza gukurikirana ivyo umunyarwanda Violette Uwamahoro afise ubwenegihugu bw'Ubwongereza ahejeje gushika mu kanya mu rugo iwe imbere yo guhabwa agategekanyo yara inyuma yaho yaramaze ukwezi kose apfunzwe yakoze Innocent Kimenyi Diane Nahazwe tuzozungira dusubire ejo mu kiganiro nk'ikinyene.